VOA. Hii ni Jiji la Amerika. Radio Jiji la Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese na bagenzi mwese. Turi kumwe kuri uyu mugoroba hano muri studio, muri kumwe nanje Aloise Bigirimana hano ni i Washington DC. Uyu numwanya w'amakuru twabateguriye.
Ariho mu gihe ari gucho bya kiti nta nyungu nta kamato kubana gufasha abarundi n'uburenganzira bwabo yuko baheza bagagara imfashanyo yabo.
Uyu ni Edouard Nduwimana, icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatandatu. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu makuru aramvuye tugiye kubashikiriza. Eka aya makuru tuyahere ku makuru y'inkino, aho umugwi nserukira gihugu w'u Burundi uhejeje kwirahira umugwi nserukira gihugu w'igihugu cya Niger mu kutsinda ibitsindo bibiri ku busa. Aho ni muri za nkino zo gukurana kuranamwo hagati y'imigwi nserukira bihugu kugira hazoboneke imigwi izoja mu mahiganwa ya kane azobera muri Gabon mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Ku Burundi nyene ngo nta gihugu na kimwe kirandikira leta y'u Burundi kimenyesha ko cahagaritse imfashanyo cahora gitanga ku Burundi. Ibyo byashikirijwe n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Edouard Nduwimana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatandatu Fidelite Ishatse.
Chegea chakabi chumukuru wina mashinga mateka duwa hondo imana, intumbero ya hecho kiganiro, kwa kumenyesha barundi byavuye mu nama igira kane ya wakuru wina mashinga mateka kuisi. Edouard Nduwimana kabayari ya giye aserukira mukuru wina mashinga mateka mu Burundi Pascal Nyabenda. Muriyo nama huko Edouard Nduwimana imenyesha, ngoyaro nsakajyo kubona na nabandi bakuru wina mashinga mateka batandukanye, akizira ko bazovugira u Burundi mareta yabo.
Barabonanye n'urongoye inama nshinga mateka ya Bufaransa, babonanye n'umukuru wina mashinga mateka ya Bubiligi, n'umukuru n'amahenguza amateka y'ubirigi nyene cyane cyane kwagira ngo tubabwire ingene mu Burundi byifashe kujyana n'umutekano cyane cyane inyuma y'amatora aherutse kuba amatora yavuzwe ko ibitari bike. Aha rero twagira tubwira abarundi yuko atamakenga abogira twe nk'abaserukira abene gihugu abo twavuganye nabo baserukira abanyagihugu iwabo batwemereye yuko ndetse bagiye no kutuvugira bere ya mareta yabo kugira ngo bayasabe by'ukuri nabo ba nkumbure bagikwega ibirenge canke bagikekeranya yuko bandanye bashigikira u Burundi.
Kubijanye n'ikibazo cy'uko iyo mibonano bagize hari cizere ko ibihugu byafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo biha u Burundi byo kwisubira ko Edouard Nduwimana ati gushika ubu nta gihugu na kimwe kiramenyesha leta ko cagaritse imfashanyo ku Burundi.
Ikiriho kijanye n'ibihugu bimwe bimwe bishobora kuba byarakuye akarenge mu gufasha u Burundi, sinibaza yuko hari bimaze gukura akarenge mu gufasha u Burundi. Imigenderanire hagati y'ibihugu ifatira ku bintu byinshi, ngira ngo ntimuza murafatira rero kuvyo mubona vyandikwa ku masite no kubindi. Iyo bakuyemo akarenge barandikira amareta bakabimenyesha inzego z'ibihugu, gushika no munsi rero nta gihugu na kimwe turabona cyandikiye igihugu cy'u Burundi kibikibwira yuko gihagaritse canke kidohoye mu gufasha u Burundi.
Edouard Nduwimana icegera cha kabiri cy'umukuru w'inamashinga amateka arongera kandi ati naboramuka bafashe ingingo yo kureka gufasha u Burundi n'uburenganzira bwabo.
Ariko no mu gihe hoba ico bikoramwe nuko twabwira ko ari uburenganzira bw'ibihugu, uburenganzira bw'ibihugu kuko ntabwo ari iteye kugira ngo igihugu gifashe ikindi. Igihugu gifasha ari uko kibonamwo inyungu kuri ico gihugu kiriho kirafashwa. Hariho mu gihe hari gucho gira kiti nta nyungu nta kamato kubona gufasha abarundi n'uburenganzira bwabo yuko baheza bagagara imfashanyo yabo, kuko natwe ntituri igihugu kugira ngo dufashwe, natwe turi igihugu yadufasha abandi. Twaza rero yuko hari uwo hava afatira ku vyatora yabaye ngo ace areka kubandanya afasha u Burundi.
Tubamenyeshe yuko iyo nama y'abakuru b'inama nshingamateka ku isi yabereye New York mu leta z'umwe za Amerika. Cegeya cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Edouard Nduwimana akaba ariyo yaramaze iyindwi dusozereye i Bujumbura Fidelite Ishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Perezida Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashimira sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro inzego z'umutekano abajeje intwara madini n'abandi ku ruhara bagize mu bihe by'amatora. Aho hari gihe yariko asoze gikorane cyari kimaze indwi cyatunganijwe nawe hamwe n'umuryango wiwe mu ntara ya Ngozi. Jean Bosco Ndarurinze niho yarari.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abanza gushimira abakozi b'Imana n'abasengeye Burundi bose muri rusangi. Imigwi itandukanye irangura imirimo y'igihugu yarashimiwe bivanye n'uruhara umumwe wose wagize mu gihe cy'amatora. Abambere bashimiwe n'inzego z'umutekano avuga ko berekanye ko bakunda igihugu bitari bwaboneke.
Turashimiye cyane kandi abajeje umutekano. Abajeje umutekano ukuntu bitanze ijo n'umuranda. Mu bantu Imana yakoresheje ibikorwa bikomeye, Imana yatugiriye neza, Barundi bene wacu. Imana yatugiriye neza, yaduhaye abagabo, iduhaye n'abakenyezi, imisore n'inkumi, vy'ukuri, bakunda Imana kandi bakunda n'igihugu cyabo gusumba twabibonye muri kazi y'ubucacu. Kubw'ibyo rero dukomere amashyi Imana yacu, dushimire Imana kubw'inzego zacu nziza Imana yaduhaye z'igisirikare n'igipolisi n'abategetsi. Kandi abashinyi ntibe baraberekana neza yuko ahari ubumwe akoreka ibitangaza.
Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yarashimiwe by'umwihariko n'umukuru w'igihugu avuga ko berekanye ubutwari.
Turashima kandi yuko n'abandi basabikira inzego zitandukanye zikomeza kino gihugu abari mu butunga abahagarikiye ano matora. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro n'abantu bakoze ibikorwa bikomeye cyane birimo amagaragazo menshi cyane. Uno musi turanezerewe kubona tuviga mu vyegwa vy'Imana, twese tunezerewe yuko Imana yabanye natwe ikabana nabo ikabashoboza uno munsi, ikaba rero turi ngaha igikorwa cyabo bagisozereye neza kiya gikorwa mwakoze. Sintekeranya abantu bahagaze rugabo mwebwe muri ziya nzego, sintekeranya yuko Imana izobahera umugisha kuri mwebwe, ku miryango yanyu, ku bana banyu, kubuzukuru no kubuzukuruza gusha kurunganwe ntazi ko kuzungana kuko mwabaye bagabo nyabagabo.
Inzego zaraye zirangije kiringo nazo nyene zirashimirwa n'umukuru w'igihugu ku bikorwa baranguranye.
Turashimira cyane abo twakoranye mu kiringo giheze, cy'imyaka itanu yari iheze, ntimworohewe. Twakoze ijo n'umurango abari mu ntwaro, abari bari muri leta, abari barongoye ibisata bitandukanye. Turabashimiye cyane kuko mwabaye abagabo nyabagabo, kuko twashoboye kubandanya umurongo twiyemeje gushika naho dutunganya neza iby'igihugu, maze inzego zisubirizwa n'izindi zivuye mu batora y'abanyagihugu nk'uko n'abamashyizweho n'abanyagihugu. Ku bw'ibyo twikomera amashyi kandi turishimira abanyagihugu.
Bihugu vya Afrika yo mu buseruko n'abandi banyamahanga bamwe bamwe barashimirwa n'umukuru w'igihugu kubera batahuye bongera baraherekeza umugambi w'amatora.
Turashimiye kandi n'abanyamahanga badufashije, badutahuye, bakaduherekeza gushika uno munsi. Nabonye turabashimiye cyane, baramuko, baramuko, babandanye badufata mu mugongo nk'uko natwe dufata mu mugongo abandi. Twese Imana yaturemye nyibihugu bitandukanye, mugabo turi magiriranire. Turadushimiye cyane cyane rwose ibihugu byo mu karere ka Afrika mu buseruko batubereye koko ababanyi beza kandi batutahuye bakadushigikira. Tubakomera amashyi.
Mu gusozera igikorane, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashimira Abarundi bongeye kumwizera bakamutora. Ingozi Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Jean Bosco Ndarurinze, iyi ni Ijwi rya Amerika. Mubandanya mukurikirana mu kiganiro muri Isanga cyo kuri uyu munsi wa gatandatu. Umugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiriye n'abanyagihugu b'i Burundi, aho batanga ivyumviro vyabo ku bibazo bitandukanye biri mu gihugu c'u Burundi.
Leonidas, uraho neza?
Yego, turakomeye, tushimiye Imana.
Yenga hoterera rero?
Yego, cyo noterera nuko mu Burundi turamahoro, dutuje, dushimiye Imana. Hanyuma ikindi nuko tuvuga yuko igihugu kiri mu mahoro n'umutekano, nk'ubu ndi hagati mu gihugu turimo dutembera ino za cankuzo ahantu bita Imiciha, hameze neza, haratekanye. Na Cyezaruyigi ncani Gitega, ncani Murambya, hose abanyagihugu baratekanye kandi bari ku mirimo, ari ku kivi, bariko biteza imbere.
Ku wa gatandatu se bajya kurima?
Yego, barakora, barakora bivanye n'uko baba bitunganije mu mirimo ya misi yose. Barakora usanga nk'umwe yitunganije, hamwe bagera mu mirimo mugabo agatakiri kare, mugabo barakora kwa gatatu, badakora cyane, badakora ni ku munsi w'Imana.
Nk'uyu munsi aho ngaho mu cankuzo uri, aba abantu ubona bari mu mirimo cyane, ni abarimo bakora uturimo tumeze gute?
nabarimo badandaza abantu biteza imbere bacuruza kugira ngo barabe ko ubuzima bwo kwisununura
yego
nayo nace no mu gikorane cy'ingozi ahantu bitwa mu byo bavy'Imana habere igikorane cyatunganijwe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe bashima Imana ko yabashoboje kurangiza ikiringo Imana yabahaye bagatangura ikindi kiringo bombiwe n'abene igihugu nanye nagiriwe ubuntu bwo kuba mu gikorane hari igihe bidasanzwe bari batumiye abakozi b'Imana batandukanye bava mu bihugu byo muri Australia, Canada, muri Georgi, Nigeria, abavuye Tanzania no muri Zambia kandi abantu barahezaga mu buryo budasanzwe. Tukaba tubona ko igihugu kigiye gutera imbere turabye n'iby'Imana yatezeranye igihugu n'ikimura abakozi b'Imana.
Abo bose batumiwe baraje se?
Yego baraje ahubwo twatangaye kubona atamenyesha makuru wa radio
Ijwi rya Amerika
kugira ngo bavuge na byiza Imana iri kwirakora igihugu n'ingenda abantu bakunda gusenya Imana mu rundi twasenya Imana cyane nibyo abamenyesha bakuru ba radio Ijwi rya Amerika bakwiye kuzabishyiriramwo uko abarundi bakunda Imana basenga Imana kandi Imana yo mwigire se wa Yesu Kristo Imana niyo dusenga.
Ariko rero Leonida umenye utubeshye kubera ko hari umunyamakuru wacu ujya ajya kureba naho president wa Repubulika abari mu masengesho nkejo ndabizi neza yarahari.
Yego yarahari mugabo nagoma mvuge ingufu avuga ibijyanye n'imyerekano ibujumbura sizo ngufu ashiramwe n'ibikorwa byiza biba biriko birakoreka mu gihugu ibyo nivyo tuvuga mu itangazamakuru ko harimo utunenge bakwiye kuza barahindura na cyane cyane abamenyesha makuru bajya batabita mukamusoni bande bose baze bahindura kuko umengo bashyiramo ingufu mu kuvuga ibyabaye nabi Bujumbura mu myerekano mu gutura amapine bashyiramo n'ingufu mu kuvuga byiza mu gihugu bikogwa n'indongozi z'igihugu nk'abanyine cyubahira umukuru w'igihugu n'abandi bamufasha gutwara igihugu n'ibyiza abanyagihugu bariko barakora ntibagume bavuga ibibi gusa kuko nibyo navyo nyine bimuteza imbere igihugu kugira ngo abantu bamenye ibyiza biko bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi n'utaciza kimenye n'icyo gituma abantu bamenya naho Burundi buri.
Ariko rero dusubiye inyuma gato rero nida watubabarira kubera ko ubundi itangazamakuru yego ntabwo ribereyeho kuvuga ibibi gusa ariko ibibi yo bihari nabyo byibatera ipfunwe ngo twoye kubivuga ahubwo noneho rero nkuko nguko muba mubonye umwanya wo kuvuga nibyo byiza mujye mubivuga si uburyo bwiza se
ni byiza cyane kandi twabakengurukiye cyane radio Ijwi rya Amerika ko mwa mteye akamu
yego rero nida yego urakoze cyane
yego ama tugasaba ko mwoza muradutera akamu n'ikindi gihe muze murarunza abamenyesha amakuru mu ntara zitandukanye zo hagati mu gihugu babone igihugu nyine abanyagihugu batekanye bari ku mirimo twaba tubishimiye Imana kandi n'Imana yaduteye itekane n'icyubahiro umukuru w'igihugu akijijwe kandi twaba twamahawe n'Imana ibyo tubishimiye Imana cyane
ye tuzabikora rwose tuzabohereza kandi nkwijeje ko bizakorwa urakoze cyane
yego urakoze cyane
ye
yego urakoze cyane yeta bari mu gica
ye namwe Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi Emmanuel. Emmanuel urahura komeye
mwiriwe
amakuru
makuru ni meza
wowe uri mu cyegisagara
nje ndo mu gisagara cha Masisi muri Kivugaruko
uri muri Masisi
e Masisi muri Republika Demokratike ya Kongo
nuko nawe rero uvuga amakuru yawe amakuru ubona yerekeye Burundi
do ku Burundi isingenze nuko je hari nk'igitekerezo cyane fuga nuko iyo mbona abantu benshi bakomeje gufa imibare myinshi yongera nuko bona ko ari kinzibura oni vyura yagomye gukora kugira yohereze ingabo zije gucungira umutekano nk'uko ije ikora mu bindi bihugu
oni urabona yahera hese kandi mu Burundi ubutegetsi buvuga yuko hari amahoro nk'uyu nguyu tumaze kuvugana Leonidas nije imbere na watubwiye yuko ari amahoro
na mahoro nkuko urabona nta guverinoma ishobora kubura opposition kandi ntabwo ariko nanone nta wangwa na bose ariko noneho ufashe majorite ya population nationale wasanga bicara bari amahoro byari byiza ko hari icyoni yakora kugira ngo nangwa se niba bavuga ngo hari amahoro bagashiraho abo observateur
bo kugira ngo barebe iki se kandi amahoro hari
bwo kugira ngo barebe niba kuko ayo mahoro avugwa niba ariho nangwa se niba babona ko abaturage ari abo guharabika guverinoma
Burya rero n'umuryango w'abibumbye ntabwo ushobora kohereza abasirikari mu gihugu icyo gihugu kitabishatse. Wari ubizi ibyo ngibyo?
None mu gihe n'ibyo ngibyo ndabizi, ariko mu gihe none population igomeje kurira guverinoma nayo iti amahoro arahari, none twaje mu ruhe ruhande twakora ikisasi kugira ngo tumenye umuntu uvuga ishukuri hagati ya population na guverinoma.
Bagomba kumvikana igihugu cyabo bakagishyira mu buryo.
Okay, kumvikana niyo mpamvu sasa bagomba kumvikana, ariko noneho bafite umuntu uri kubahuza.
Ibyo ari byo byose n'ubu ngubu mu Burundi haracyari ibyo bitekerezo byo kuganira, ibitekerezo by'abahuza nk'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC, nawo ni umuhuza, Loni ni umuhuza, umuryango wa Afrika yunze ubumwe ni umuhuza, abo bose barimo baragerageza, ahari ubwo nibasanga ni ingabo zikenewe nabyo bashobora kubigeraho. Reka tuzategereze turebe, sibyo?
Gutegereza ni ukuri, usibye ko nzi ko EAC East African Community imaze igihe ntabwo bafata ibyemezo ngo bavuge byibura ngo tugeze aha ngaha, ahubwo ikigeze ni uko usanga tanto les partis za guvernamento bagahora bavuga bati naho ni amahoro, abaturage nabo bati ku makuru atandukanye kuri Facebook kuzindi mbuga bati naho guhunga kuriyongera, nibyo ngibyo amaherezo nayahe.
Reka tuzarebe uko bizagenda ibyo ari byo byose babirimo. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, amakuru aho ngaho iwanyu ku mitumba mu gisagara ho muri. Kuri telefone dufite Nzeyimana. Nzeyimana uraho?
Ngaha.
Uri hehe?
Ndi mu Rugombo.
Aho mu Rugombo mwifashe mute?
Cyawa turakomeye umutekano ni wose, ariko ibujumbura numva biracika.
Vuga uyu munsi wumvise bihacika gute?
Uyu munsi?
Uno
munsi numvise ngo ngahe ngo kubera ni amasasu menshi yavuga, ariko icyo nagomba kuvuga si ikindi. Nuko nosaba abazene bari mu myiyerekano nabo bazene b'imbonera kure yuko bafata umwanya bakajya mu biganiro bagahuriza ku kintu kimwe, kuko babandanije basangira bari kuba bisambura ko nyine kuko nibo bazene nibo Burundi bwezi. Abo bankuru nziza sinzi bande, abo barongoye senaredi bose n'abatamba ariko baragenda, kandi Burundi bazobudusigira twebwe. Nuko twebwe abazene twokwiyoruganiza tukagira inama tukumvikana ku kintu kimwe, hareka ibintu byo gusangira kuko naho siko turajya, ahubwo tuguma dutera inyuma. Urabya nko mu 1994 twari tugeze hamwe ku iterambere n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ubu igihugu cy'u Rwanda cyaradusize kure na kure kubera ubusizi bwacu twebwe abazene. Urabya mu 1994 abazerere sinzi abasanzwe seke bagwana bapfuye n'iby'iboro.
Nzeyimana we urakoze cyane, igitekerezo cyawe rero ndibwira yuko abandi bajene bacyumvise, urakoze.
Nuko bagikorera ko niba gifatanye n'intego ko Burundi ni bwatwebwe bwamirwa bwa Nyangoma. Nyangoma usanga afite nk'imyaka 70 ariko agashaka ko twamwana na Burundi twebwe abazene tukiri bato.
Nuko ndagushimiye. Dufite kandi kuri telefone Jonas. Jonas uraho neza?
Ndahari amahoro.
Urakomeye?
Ego ndakomeye.
Wowe uri amajya hehe?
Ubwandi mu gisagara cya Bujumbura.
Mumeze mute rero?
Bisa n'ibyiriwe ariko byo mu gisagara cyacu biragoye. Dushobora kwirirwa amahoro atanduruza amasasu twumva, ariko hajya nimugoroba tukumva amasasu amakaritsiye amwe amwe, ugasanga birebugaranywe ntabwo basohoka ntibinjira, biragoye. Muri make ntabwo noro nkunda bivuga neza, ariko uno munsi aho niwe mbona twiriwe amahoro.
Kandi mwaraye amahoro nanone?
Ego tujye gusa mu ijoro haraturitse ibisasu, rimwe tudashoboye kumenya ibyo ari byo, bikadutera ubwoba, ibisasu biteye ubwoba. Ubwo rero mu gisagara cya Bujumbura muri make ntushobora kubakariza neza ngo bimeze neza cyangwa bimeze nabi, kuko umwanya biba neza ubundi bigahinduka.
Ibyo bisasu byavuze umwanya ungana iki?
Ibyo mu ijoro ryakeye byavuze umwanya muto, ko byagiye kuvuga mu masaha ya saa yine, ariko mu ijoro ryari ryakeyeho niho bwahise gusha hose ari amasasu avuga cyane cyane mu makaritsiye Nyakabiga, za Ngagara, za Cibitoki, gutyo za Musakura.
Ubu ariko muri karitsiye urimo muritemberera, murakora utwanyu, ubu ngubu nta kibazo?
Ego aho ndi turatembera, ariko ejo niho natembereye za Musaga ntabwo bashobora kuva mu nzu, natwe ariko turasaba inzira ko tworenganja ubudahuka muri Kanyosha, biranka birananirana, nkaraba nkavuga nti none igihugu cyacu uko abategetsi badukinira ko bamwe akavuga ngo na mahoro abandi ngo nta mahoro bwakwira amakaritsi amwe bakaganya tubuse tubaye abande gacha tumba kwa ato ibiziga za nyabagere ahantu kumva ngo abandi bakomeretse abandi bapfuye kibaza none ayo mahoro nayo bavuga aho abantu birirwa mu nzu abana bakirije inzara ko kazi ntugende n'abagiye ku kazi bakabankira aho dusine ayo mahoro abayobozi basubira na mahoro bwoko kimujyaye meze gutyo
niko se yonda ubusanzwe ukora iki
yewe
yeah.
niko rutwanje nyende umunyagihugu musoye
utwo wikorera uracuruza ubigenza ute
yego ndacuruza
ucuruza udukiza
utunze turibwa nyene two ku muhanda yewe adandaza utuntu nyene abantu bakakugurira kugira ngo two udufaranga two kwifashisha
uyu munsi hari icyo waronse
ntabwo ari neza kuko abantu badatekanye ntabwo ushobora kuronka ikintu gishimisha turabyumva nawe nyine ushobora kuronka amafaranga ugasanga nta nubwo uronka nawe kwishyura n'ikibanza ukoreramo
uyu munsi waronse angahe
ntabwo aragira ko marura ntabwo burira ndibuharure niyo uri ku mugoroba
ariko ubu ngubu urimo uradandaza
oya nabihagaritse
wabihagaritse
yego
none se nimba wabuhagaritse kandi butarira ubwo nta n'icyo waronse ubwo se urararira iki
biragoye nyine ubwo nyine ko ndaraba nyine mfungure gusa agenda bazana n'umutekano ibyo gufungura uragerageza ukabifungura uko nyine anje naye muri azi ukuntu Afurika tubayeho cyane cyane mu Burundi usanga tutunze no munsi idorari imwe ku munsi ariko iyo bahari amahoro hari umutekano umuntu yagenda ashaka nimba bivuze tugiye kumusaga nimba rudarage ngiye kwarondera aho nkaturonka batigiye mu Nyakabiga ndahashaka utu nkaturonka ariko mu gihe ntinjirayo wumve yuko by'ukuri itabimeze neza cyangwa mu gihe atabusohoka ngo ave batarengane hamwe ndi angure ako kantu mba nashyizaho urumva muri make by'ukuri ko bisaba bishimishije ego
Yonas we urakoze cyane ndagushimiye
nakoze cyane namwe kuduhereza kanya
yego radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru aho ngaho iwanyu aho muri kandi mushobora kudukurikira mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 turi kumwe na Kwizera kuri telefone Kwizera we urahura komeye
turaho byubunye na byubujumbura
ibyaho by'ubujumbura bimeze gute tubwire
nanye muraho
turaho
ego
ye nango haro tubwire iby'ubujumbura uri kuvuga
ibujumbura n'imyene nzana meze nabi na kwigisagara kimeze nabi bizina bitabwa sana bwahagaze atashigenda cyukuri
uyu munsi ubuzima bwahagaze
oh sibyo ubu gusaba imagine hano ko imagine isho nkara kubwira abana ko ufite mu gisagara hagati nako abantu cyacu bantu batayitera kujya nko kuvuga nko byahora
yego
eh wanda ko ufite mu gisagara bana ko umwisi heje uha cyane gisagara bana ko abantu ubuzima bwandanye kuri kwamwe magazine usanga yuguruye bashaka n'abakesha gushaka ibitondo ariko ubushya mu gisagara byo kuba bana ko ubuzima bwose n'ubwahagaze cyane na kimwe ki abantu bagisise n'abatenda ku mutima cyo bagitora kwera gusa buzinze abantu barakenye ubona ko byo tubisana byahagaze uri kwabira abaneza mu gisagara
uyu munsi wo wiriwe ukora iki
yego ndi ku kazi mugabura abana ko naho turi ku kazi mugabura abana ko usanga umugoro ubugeze umwe wese aca yegera umuhana asize cyangwa umwe wese aca yegera umuhana kubona gisagara kitewe abana ko kuko kije kijya no hino amasasa aratanga na grenade personal umbe umugoro ubugeze umwe wese abanda kwegera umuhana akava mu nzira kuko nta bazi nyine bigenda bikurikiye
ubutaha wowe muri iyi minsi ugera mu rugo sangahe
kubisanzwe jewe iyo mu mesi yaheze twanashamye neza saa tanu z'ijoro
sangahe
saa tanu z'ijoro
saa tanu z'ijoro ubu ugitembera
kubisanzwe mu mesi yaheze niko byaba bimeze niko niwe na fino saa niyo saa jayi ntambira ku kazi ariko ubunye narenze n'isaha imwe gusa mba n'amatokwa ku kazi urumva ko ubuzima butoroshye rero n'ikintu gisagara cyacu ibintu bimeze neza yumva usanga numva nabo gisagara kuronde ubuzima bamwe bavuganye amakatiye umunsi ugahera n'undi bakwirikira urumva ko ibintu bitameze neza
ubungubu se nk'aho ngaho mu tubari aho utuye nta bantu ubona bicaye bari kwiha kamwe
amatsi niko mbese mbese ndengaze igihe uherekera ngaho ibujumbura kugira ngo urabone ubuzima bwameze ubunye kumbure ngira ngo n'abanyabari benshi ngira ngo basa n'abahombye atabaye benshi abenshi bari bari kugara kuko nta kintu kimwe kironka ubari buse bwinshi busa n'ubwubwa nta kintu bari bagifise kuko abantu mu bujumbura bazi ko benshi size risamuye nko muri mpu muri weekend nka amasaha saa kumi abambere bamaze bamaze gutangura gufata ijyambere ariko bayakure he nta mahera bagifise nta kintu nta gifise
Kwizera we urakoze cyane
Ego nama.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite kandi kuri telefone. Ndayizeye, ndayizeye uraho?
Ego ndaho.
Umeze ute?
Nukuri na mahoro turashimye.
Wowe uri mu cyo gisagara?
Ngo ndi Bujumbura jewe.
Yego.
Ego.
Ko numva uri mu bantu benshi se?
Eh ni juste nari ko ndava ku ishuri nari ko nahinjiye ngaha muri Centreville ha kuri marché aho uri soka muri ya Bujumbura.
Eh, uyu munsi mwize?
Ego. Ego twe twize vo. Turi ganye ne naho usanga situation imeze neza.
Wiga hehe?
Bo ni ga kuri Université de Niya ha Bujumbura.
Yee.
Ego.
Mufite abarimu bose baraza bagakora bisanzwe.
Ego abigisha nyene bo bafise kuro baraza bakigisha mugabe kibazo kibagihari abanyeshuri tubatwigana.
Mm.
Usanga kibazo gihari baba bava mu beshe baba bava mu quartier usanga yugaranwe. Mushu wasanga ntibige hari gusanga programa ikibazo kugira ngo tugikore mwe wasanga abanyeshuri ko baba budaho sha guca kibazo gakacunguruzwa ababuganwa mu quartier urumva ko hatavitaho neza neza.
Mm.
Ego cyane.
Niko se nagira ngo nkwibareze kuri umujene nk'ubu ngubu mu Rwanda, mu Rwanda ikipe y'u Rwanda Amavubi irimira kinana gana. Uwo mupira muri burebe kuri television.
Kureba nibaza ko afite akanya bashobora kureba mugabo nk'ubu. Yutakanye bise n'ibiravyo bigoye.
Mu yandi magambo nta hantu abantu bagiteranira ngo barebe nk'agapira cyangwa se ngo barebe indi myidaga bakore indi myidagaduro ngo mu gisagara cya Bujumbura.
Nyakubaho menyesha makuru icyo kintu mu Burundi gisaba kigowe niki nabahumva sugari ntushitse n'umugani mu bisanzwe. Ubu
bimaze igihe kingana iki?
Kuva donc kuva manifesto zitangura
mu kwezi kwa kane. Eh mu kwezi kwa kane. Eh.
Yego uwumva kuva ibyo bigitangura ba gatelevizyo karabira mu nzu n'ushobora kuja no muhana w'umuntu. Sire tumwe twego abanyeshuri hari gusanga nk'ahantu uba tamuya nk'ubu hari. Yangwa byoroshe kuca ahandi nko ku mashuri ari ku muyankuba kwagira etude mugabo ubu n'igikunda umva ko umutekano bari muke mwijuru bonye dizuti yazigeze wihuta gushika muhira. Umva yuko ubuzima butahomeze neza muri ico gihe naho umva abantu bagegeza kuva kwa ari umutekano nta uhari urabona ko nabantu bose bafite ubwoba budasanzwe.
None se kuvuga ikibazo cy'umuyaga nkuba nkubwo ngubwo musubira mu masomo gute iyo muri wanyu ni mugoroba?
Ubu nyine urumva kubera umuyankuba washobora kumarana n'iminsi utabona umuyankuba kuri icyo gihe mwigerageza nyine uje umva n'isuriga gucumbagira aho gukoresha buji nta kundi twabigenza. Ubuzima urumva ko nawe uri kwabiraba no abantu bagenda gusanasana akongera gufata turiya na turiya kugira ngo bashobore kubaho mugabo babona ko nyine ari ibintu bidashemeye nka kera. Ukuri kuba cyari gihe munene iyo mvuye ku ishuri nkaca ahantu bagandariza ibyamwa muri kanyedi marse. Iyo ukaganira n'abantu bakubwiye ati n'abakinnyi bahora baronka ntabo bakironka mentina kuko abenshi barahunze abandi nabo ntibakironka amahera bahora badandaza ntibagishobora kuronka ngo kudandaza ngo bunguke nibyo bahora basuma bashaka abantu bakubwira ngo bashobore kuranka ngo suma bijya bintu bishoboka ibyamwa byo zirumva byo bishari kujya bisuma abantu bafite ubuzima budasanzwe.
Emmanuel we ndagushimiye cyane rero.
Yego cyane murakoze.
Ugire ubutwari wigutsinde.
Yego igihugu naho kimeze nabi urumva turagerageza nanye n'ibyakunda.
Ye imana kandi bafashe.
Yego ibyo bikora.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi y'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Murakoze turabashimiye kuba mwadukurikiranye tubandanye twumviriza ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika naho gutaha.